Kuri wa kane atahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikije gutaka ubushake bwabo bavuye mu nkambi za Ndutanya Rugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde nase ni imiryango 120 igize abantu 350. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo, ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Ijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane, aho ryasanze biyandikishije gutaha bariko baritegura
gutaha. None twogira gute kwata kundi tutoharira? Ntitwoharira kuko biratugoye. Bamwe bafise ibibazo vyinshi. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro, kuko aho twirukiye si vuba. Ngira mwarabibonye, mwese mwarabona. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuke ko bodufata mu mugongo, natwe tukatura tukaruhuka.
Guhunguka si nabi, ariko natari nabi n'abatanu batama kazi nagenda ni mumuga bahunguka ntibanguka kugira ngo bamewe neza cyane ubushake bwabo. Bahunguka kubera ihimiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukata muri bagiye kujya mu Burundi aika twahunze yiga ibitandukanye. Lakini nk'abatanu batama kazi nawe twohunguka tujyahe? Tugiye kwibeshaho? Tugiye gupfa? Guhunga duhunga duhunguka twararushe aduhenda mu ndi hari amahoro. Nta mahoro ariho, habaye intambara si vuba. Ka umuntu nakiri intambara
nakagobero nakagobero batugobereza gusa, kuko atakumuntu abyata uharira n'umugaba naye handi twiwe ntacyo tushimariye muhira. Yego bavuga ngo kubaka, bavuga kubaka igihugu cyabo. Yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo, niyo natwe niyo turikubaka ngo iki tutakirima tutabidandaza tutakiga gukorera ingero.
Kubw'izo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania co kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gifita ku mpunzi HASER.
Mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi mu bugwaneza atampaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene. Icyo nicyo dusaba, birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro. Ibyo nibyo dusaba, katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu.
Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania modufata neza, kuko twebwe aho bazobona amahoro abonetse neza rwose nyine niwo nyine niwo bazaza kutubwira ati amahoro yabonetse i Burundi nimutahe.
Umuyobozi yashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania kitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse.
Ninawasihi nendeni kwa wingi mkajiandikishe mrudi nyumbani.
Ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira, kubera ntacyo dufise kunyegeza. Makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi, ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho. Nta mpungenge mfise kuri iki, ndiko ndababwira.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.